Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Hadi nzamba gatika kawe turabahaye mwiriwe mwese bakunzi bacu hadi nzamba gatika kawe amakuru yo kuri wa gatano gerekezo rya 9 Kigarama mwaka wa 2022 agizwe ingingo nkuru uzikurikira binjijwe ibohero rya Murembwe ryo mu ntara ya Rumonge kuri uyu wa gatano abona basitaneri babiri bo muri iyo ntara nyene bakabagirizwa kwiba amabati yari yatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kubaka amashure. Abantu babiri baranyurujwe n'umupasoni umwe arafatwa ku nguvu mu mpunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Ibyo tubisanga mu cegeranyo cy'amashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi zo muri Tanzania. Muraza kubyumva. Igisata cy'uburimyi nico gisata cyonyene kizoza kiraronswa ingurane ni banki nkuru y'igihugu igashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'iyo banki kuri wa gatanu mu kanya twashikiriza inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba hamwiriwe ndabaha nikaze muri ano makuru. Amakuru twategure tuyahere mu gisata cy'ubutungane abastantere babiri bo mu makomine ya Rumonge na Bugarama yo mu ntara ya Rumonge binjijwe ibohero rya Rumonge bita ku Murembwe hari ku mugoroba w'ukuru wa gatanu igerekezo rya 9 Kigarama umwaka wa 2022. Amakuru avanga mu Rumonge avuga ko bazira amabati bafatanywe yari yatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu bikoresho byo kubaka amashuri muri iyo ntara. Abo bafashwe bakaba basanze mu ibohero mu stantere wa komine Buyengero hamwe n'umuhanuzi wa Baramatari mu by'ubutunzi n'intwaro. Bose bakaba bagirizwa icyo caha cy'umunyonyezi abanyagihugu bo muri iyo ntara bagasaba leta guhana iby'akarorero abo bagirizwa umunyonyezi. Bonfise Niyongere.
Hafi isaha 10 z'umuhingamo niho Jeremy Bizimana arongoye komine ya Rumonge yashikanwa mu ibohero kuri rya Rumonge bita ku Murembwe. Amakuru ava mu Rumonge akavuga ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane uwo yahora ari mu stantere wa komine Rumonge yaracunzwe n'umugwi w'intumwa z'umukuru w'igihugu kuva ku muhana iwe gushika ku mayengero y'ibigazi aho uwo yahora ari mu stantere wa komine Rumonge yasatswe ebikomeye. Amabati ane niyo yafashwe ku nzu imwe yo muri ayo mayengero y'ibigazi. Jeremy Bizimana yahora arongoye komine Rumonge asanze mu ibohero mugenzi we yahora arongoye komine Buyengero. Bose bagirizwa kunyuruza amabati n'isima byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ni Hassani Gituwitaye umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ubutunzi n'intwaro. Amakuru ava mu Rumonge akaba avuga ko na mustanteri wa komine Bugarama yinjijwe ibohero kuri rya Rumonge inyuma y'uburongoye komine Rumonge. Nawe nyene yagirizwa iyo dosiye y'amabati n'isima byavuye mu biro by'umukuru w'igihugu. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko abandi basanteri nk'uwa komine Burambi yo bari mu Kinyegero yarondewe kuva kuri uwa kane arabuvugwa n'uwo mugwi wavuye mu gisagara ca Bujumbura. Ayo mabati n'isima bivugwa ko byatanzwe na konsoratere Nitunga yahoze arongoye intara ya Rumonge. Nawe nyene akaba yahagaritswe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu rikavuga ko yaciye ajanwa n'igendereza i Bujumbura. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bakaba basaba ko abo bose bafise uruhara muri ubwo bunyonyezi hokorwa amatohoza bagahagarikwa maze bagahanwa by'akarorero.
Bofise Niyongere konsulatero Nitunga nawe yahagaritswe nawe nyene ku mugoroba kuri uyu wa gatanu uwo yagirizwa kuba ariwe yagaburiye ivyo bikoresho abo basitanteri. Uwo rero akaba yahoze ari Buramatari wa Rumonge akaba yaheruka kugenwa mu mabanga y'umuhanuzi agira kabiri mu buserukizi bw'u Burundi i Kinshasa. Ubu akaba yariko arakurikira ivyigwa bijanye n'imigenderanire y'ibihugu. Akaba yajanywe mu igendereza mu gisagara ca Bujumbura nk'uko ayo makuru nyene abandanya abivuga. Amakuru twategure kuri Radio Nzamba arabandanya. Umukuru w'igihugu ngo ntashobora kugwanya abarya igiturire kuko atanze ego zihari zikorana nawe bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo kubwiwe ngo nizihari zaratatanye mu gihe n'amategeko abiraba adatomoye. Ibyo Faustin Ndikumana akaba yabishikirije mu gihe kuri uyu wa gatanu hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wo kugwanya igiturire twumvirize Faustin Ndikumana
urabona ibyo kugwanya igiturire ubu unye tubyiweje turabona umukuru y'ubuga bwa muri karashira mwishaka mugabo mbonye ngo ni nzira cyane ndende utigute kuki kuko urabona umukuru w'igihugu ariko arakarakarwanya igiturire mugabo inzego urabona neza ku inzego zitariko zirakurikira amategeko uko ameze ntari karahindurwa cyane ngo habe plan kuyahindura nta strategie nationale de bonne gouvernance buti turiko dukurikiza gutya iki kuri iki kugira turengene uwo mugambi uri kuraja mu ngiro izo nzego rozo zo zuya za mama brigade ubutungane izo nzego zose zigwanya ibiturire za kuru de konte ayo maseri nasgar de lance ma finance ajeje kuraba amatungo y'abantu ngina meze izo nzego zose zisa intereko zirakora zigenda gukora kandi ukamenya uri umukuru w'igihugu yazihevye none umukuru w'igihugu azogwanya ibiturire gute inzego ze batakiri kumwe umenya abana akora zo nyine ataka muno none tuzogwanya ibiturire inzego ziri hehe cyibona yuko ari karavuga ati ubutare bwiko buri bwiko ubwacu kubibwirwe mu Kayanza none inzego none inzego none uwo muntu kugira aronke kontra yo kugira yahisinyanye nawo muri leta amaze gushora hari inzego zomeze zaza kumuraba none inzego zakoze iki nico kibazo rero zakoze iki inzego bujya nazo nyene za leta nizo zitungwa gatoke mugabo urabona yuko umuntu acaga bibadatinga abafite aya madeni leta muri kozi ba Obel yakoze iki tworonka raporo twereka ingene abantu bafite aya madeni leta canke batayishije igituma bishijwe bikanga icyo hari ikintu cy'ikibazo kitumvikana
tukiri ngaho nyene mu gisata cy'intwaro ibereye n'ubutunzi bw'igihugu kuva nta gisata cy'ubutunzi bw'igihugu kizosubira kuroswa ingurane y'ibanki nkuru y'igihugu kiretse gisata cy'uburimyi n'ubworozi iyo ni imwe mu ngingo yafashwe by'ifata kibanza mu ngingo zigamije gucungera ifaranga ry'agaciro mu Burundi ibyo kaba byashikirijwe kuri wa gatanu n'uburongoye iyo banki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kurikira warongoye banki nkuru y'igihugu
mu ntumbero yo kubandanya gucungera neza iby'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi n'ivyivunjwa ry'amafaranga mva makungu hisunzwe ibintu gezemmo ibanki ya Republika y'u Burundi ifasha ingingo zikurikira bwa mbere ingero zitandukanye zahora zikoreshwa n'amabanki y'ubudandaji mu kudandaza amafaranga mva makungu zifatiye aho ayo mafaranga yaturutse zirahagaritswe kuva ubu amabanki y'ubudandaji azohora akoresha urugero rutarenga ibice 2% hongewe ko amakomisiyo ubwo rugero ntuzorenga ibice 5% bwa kabiri ibanki ya Republika y'u Burundi irahagaritse by'agateganyo ingingo yo kuronsa ingurane ku giciro kitavuna ibisata byashyizwe imbere kiretse mu bisata by'uburimyi n'ubworozi
inzamba
amakuru twateguriye arabandanya kuri radio inzamba gate kakawe ngo nakababaro keshi urunani ruhamagarira abarundi kuba intungane kwa kiranye n'amajambo ya Gervain de la Kubuca umushikiranganje wa mbere aho yari karishura umupfakazi umuntara ya Kirundo ngo akaba yari ko asaba umushikiranganje wa mbere yari mu rugendo muri yo ntara inyuma y'igandagurwa ry'umugabo wiwe n'abantu bazwi ko bari mu nzego kuba Gervain nibigira icegera cy'urongo y'urunani mushikiranganje wa mbere yari amaze guha intumbero ku rubanza mu gihe umupfakazi yari yiteze kuronka ubutungane maze umwe wese mu bamwiciye akabihanirwa kurikira Gervain nibigira
nishubambye hoho iza ikomeretsa gusumba uwo mupfakazi mwamese yuko yafashe yuko bari umwicanyi yamaze kumeza kumwicanyi acha musaba yuko yoshikirira bura matara kugira ngo avuge ibyabaye byamushikiye katozi yuko byabaye byose mu kugura pfugu uwo muntu ramatari yarabitse cyaka ibintu naco nuko uwo mupfaso ni uwo munsi rero atagira handi azashobora kwitura kubera yamuciye intege bumvise ko yamuduvuga yuko ngo bapfaso ni kenshi yamenya abagabo babo ibyo barimwo yaremeje yuko hari umwicanyi bavuga yuko yuko uyu munsi aho yayiteze yuko yosaba kutamwana bwokora ko hawa amatohozo kugira ngo bamenye abaganda guyo muntu imwe byagenze rero ntibigishobotse rero cyatse rero n'uco nuko byekana yuko uyu munsi atamura zose akwitura agifite biyaca intege abandi bose bako bamegwa nabi ariko bicigo babo rero umuntu cyibutse yuko uzi mfaso ni so wa mbere munsi agandagura umugabo wiwe ari we abuze uwo atabaza amuntu cyibutse kandi heje bundi byabaye muri komine ya Mpanda hariho naho nyene umufaso niye ko atabaza bamugandagura umugabo wiwe rero ni imvugo ibabaje ivuzwe n'umuntu umushanganje wa mbere ivuzwe n'umuntu yategereza gutanga intumbero kugira ngo habe amatohoza amatohoza yerekana uruhara rw'umwe haba mu bajeje intwaro haba mu bajejwe umutekano inyine byagenze kugira ngo umuntu agandagwe icyo umuntu asaba ni kereyo nuko abategetsi bumenye yuko uyu munsi bajejwe gutunganiriza abarundi bose na urubanza bwo kwica umuntu yano cavuye mateko y'ubucu Burundi rero baje kubona yuko umuntu ashobora gandagurwa nabwo munyamaso hanyuma n'umujyango wiwe ntushobora kumenya ukuri kubyashikiye uwabo yapfuye hama kandi cyacu nuko bica bituma n'abantu bitwa ko bari bashaka guhunguka bica bituma batagira umutima mwiza canke inguvu ingoga zo kugira ngo bashobore guhunguka mu gitoro kuko yuko yagandaguwe yamaze hafi umwaka ahungutse none abandi bo basike mu buhungiro yabifata gute
Gervais Nibigira cegera curongoye ishirahamwe ry'urunani rw'abarundi bahanira kuba intungane Hadwe nzamba turwana yana makuru twateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu mu gisata cimunzi abantu babiri baranyurujwe babanje gukubagurwa mu fasoni nabo arafatwa ku nguvu n'impunzi z'abarundi impunzi zirafatwa gasake saki urujanuruza rw'amapikipiki n'amakinga rurahagarikwa mu makambi impunzi z'abarundi y'indutana Nyarugusu ivyo biri mu cegeranyo camezi atatu camashirahamwe haranira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania igipolisi ca Tanzania nabajejwe intwaro bakaba badonka ko urutoke muri ubwo bubisha nkuko tubishikirizwa na Janvier Habarugira
muri cyo cegeranyo camezi atatu ukwezi k'umunani ni koroye na gato impunzi z'abarundi ziba mu makambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania aho ico cegeranyo kikavuga amazu y'ubudandaji y'impunzi z'inyarugusu yasambuwe ibidandazwa navyo birasanzazwa n'igipolisi ca Tanzania hari ku igerekezo rya gatatu z'ukwezi k'umunani ivyagarukiye ngaho ku igerekezo rya cumi n'indwi z'uko kwezi nyene ico gipolisi carasambuye isengero ry'abayisilamu congera gisambura amabotike mu ikambi y'inyarugusu nyene ivyo byose bikaba vyabaye abategetsi ba Tanzania barorera akamaramaza n'umupfasoni yafashwe ku nguvu imbere y'abana biwe mu nyuma aranyuruzwa ikamuri uko kwezi nyene uruja n'uruza rw'abantu mu makambi ya Nduta na Nyarugusu byarahungabanye biturutse yuko igipolisi cyafashe ingingo yo kubuza amapikipiki n'amakinga kugenda muri iyo kambi byakurikiwe no gufungwa kwa bene amapikipiki n'amakinga yabo ibyo navyo byaragize inkurikizi mbi ku bagwayi baja kwa muganga kuko baca babura ingene biyunguruza ibintu vyateye vyunyuka mu kwezi kw'icenda aho mikambi ya Nduta habonetse ihagarikwa n'ifungwa ry'impunzi agasaki isaki hari namonetse itegeko ribuza abatanzania baba mu cungararo y'ikambi ya Nduta gukotesha amatongo yo kurimamwo ku mpunzi z'abarundi haribonekeje kandi muri uku kwezi nyene impunzi yakubaguwe yongera iranyuruzwa n'abantu batamenyekanye ivyo vyabereye mu ikambi ya Nduta akarenganyo bakoregwa impunzi karabandanije gushika naho afatwa ingingo yo guhagarika gutanga amasabuni ku mpunzi z'Abarundi mu gihe abakongomani bobo bagumye bayaronswa ico cegeranyo kikabandanya kivuga ko ikena ry'imiti abakozi badakwiye mu mavuriro isukurike mu mavuriro arizo vyagumye vyibonekeza muri ayo mezi atatu aheze iryo shirahamwe igasoze arisaba abategetsi ba Tanzania guhagarika guhonyanga agataya k'impunzi ishirahamwe hasi naryo rigasabwa gukurikirana hagufi ibijanye n'agateka k'impunzi
Jamze Habarugira urakenuye ni kuri ryojwi ryawe duce dusozera ko amakuru yo kutubashikiriza nshimire mwebwe mwese maramuteze abiri barakoze kandi bagenzaje bafashije kweregeranya ano makuru kuri mikomare kumwe na Edi Claude nahazwe ndabashimiye naho ubutaha kuri Radio Nzamba agateka kawe